iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, turi ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwirwe neza nshuti, turi kumwe hano muri studio ya gatanu i Washington DC, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi,
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Twese turabaramukije tubaha ikaze mu makuru yacu iyo kuri uyu mugoroba. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birateganya gutangiza igikorwa cyo kugerageza ku buryo bwaguye urukingo rw'indwara ya Ebola.
Turimo gukorana n'igihugu cy'abaturanyi kugira ngo tugire umubare ukwiye twifuza mu bihugu byombi, kugira ngo dutangirire rimwe, ariko nanone twabanje kwigisha abaturage bacu kugira ngo bumve ko urukingo ntabwo ari cyo gisubizo. Urukingo rugomba kuza rwunganira izindi ngamba, ariko narwo ni amahirwe kuba turufite mu gihugu cyacu.
Uwo ni Diane Gashumba, Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda. Hano muri Amerika, Inteko Ishinga Amategeko kuri uyu wa kane yemeje itangwa ry'uburenganzira ku iperereza ku byaha Perezida Donald Trump akekwaho byatuma aregwa akaburana byamuhama agakorwa ku butegetsi.
Ku nshuro ya 12 uyu mwaka, kuri wa kane, Korea Ruguru yarashe ibisasu bigera hafi bikekwa kuba ari misile balistike zoherejwe ku nkombe z'uburasirazuba.
Muri Malawi, ibibazo bikomeje kuba urusobe, ibibazo bya politiki rero bitewe n'impaka ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwa gatanu.
Muri Pakistani ho abantu 74 bapfuye, abandi 40 bakomeretse ubwo gari ya moshi itwara abagenzi yafatwaga n'inkongi y'umuriro ku mpanuka yabereye hafi y'umujyi wa Limyar Khan mu ntara ya Punjab. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu.
Mbere yuko tujya mu makuru yo mu karere, ariko reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi duhereye hano muri Amerika. Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite kuri uyu wa kane, yemeje itangwa ry'uburenganzira ku iperereza ku byaha Perezida Donald Trump akekwaho byatuma aregwa akaburana byamuhama agakurwa ku butegetsi. Icyo cyemezo gifashwe nyuma y'ubuhamya bumaze iminsi butangirwa mu muhezo bwerekeye imbaraga Perezida Donald Trump yashyize mu guhatira Ukraine gukora iperereza ku bahanganye nawe muri politike. Icyo cyemezo cyatowe ku majwi 232, mu gihe 196 ataragishyigikiye. Abahagarariye ishyaka ry'abarepublikani bose batoye oya, hiyongeraho abademokrate babiri. Umudepite umwe wigenga ariko wahoze ari umurepublican nawe yatoye yego kimwe n'abademokrate. Nyuma y'icyo cyemezo, Perezida Donald Trump yanditse ku rubuga rwa Twitter avuga ko ari igikorwa cyo kumuhiga bukware bikabije bikibayeho mu mateka ya Amerika. Perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, Madame Nancy Pelosi, mu mezi ashize yabanje kudashyigikira iperereza ku byaha Perezida Donald Trump akekwaho byatuma aregwa akaburana byamuhama agakurwa ku butegetsi. Gusa nyuma yaje guhindura nyuma y'ibyatangajwe ku kiganiro Perezida Trump yagiranye na Perezida w'igihugu cya Ukraine kuri uyu wa kane. Yavuze ko nta mudepite uzanwa mu nteko no kweguza Perezida keretse mu gihe ibikorwa bye birangamiye iyubahirizwa ry'indahiro ye.
Reka dukomereze amakuru yacu. Muri Korea ya Ruguru yarashe ibisasu bigera hafi bikekwaho kuba ari misile balistike zoherejwe ku nkombe z'uburasirazuba, byatangajwe na Korea y'Epfo hamwe n'Ubuyapani uyu munsi kwa kane. Ni inshuro ya 12 Korea ya Ruguru yohereza misile muri uyu mwaka. Izo misile zarashwe zituruka mu karere ka Soncheo k'intara ya South Pyongyang, zakoze urugendo rw'ibirometero hafi 370 kandi zatumbagiye hejuru ibirometero 90 nk'uko byavuzwe n'igisirikare cya Korea y'Epfo. abategetsi bo Buyapani bavuze ko ibyo bisasu byoherejwe bishobora kuba ari misile balistike kandi ko ibyo bitwaro byaguye hanze ya gace kihariye k'ubukungu ku Buyapani gafite ibirometero 370 ku nkombe z'inyanja. Korea ya ruguru imaze gutera za misile inshuro 12 kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu nyuma yo guhagarika igeragezwa ry'ibyo bisasu umwaka n'igice. Umuyobozi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bahuye inshuro 3 kuva mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize wa 2018. Cyakora ntacyo bagezeho mu rwego rwo gusenya intwaro za kirimbuzi za Korea ya ruguru. Kim Jong-chol, umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa Korea ya ruguru, ku cyumweru yaburiye Amerika kudakoresha umubano hagati ya Trump na Kim mu gutinza imishyikirano. Yaburiye ko Pyongyang imaze kurambirwa gutegereza imishyikirano na Washington.
Ishyirahamwe Human Rights Watch riharanira uburenganzira bwa muntu rirashinja imitwe itwara gisirikare muri Afghanistan ishyigikiwe n'ibiro bya Amerika bishinzwe iperereza CIA gukora ubwicanyi n'ibindi byaha bikomeye kandi ntizihanwe n'amategeko. Muri ibyo byaha harimo nko kurigisa abantu no kugaba ibitero ku mavuriro. Icyegeranyo cyasohowe na Human Rights Watch kuri uyu wa kane cyasabye Leta ya Afghanistan gusenya imitwe yose yitwara gisirikare ishyigikiye ubutegetsi ariko ifite ubuyobozi butandukanye n'ubw'ingabo busanzwe. Human Rights Watch kandi irasaba Leta ya Afghanistan gukora iperereza ritabogamye ku byaha bivugwa ko byakozwe n'ingabo z'icyo gihugu no kuburanisha abakekwaho ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Iravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afghanistan bikwiriye korohereza abakora iperereza ryigenga ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu.
Tuve muri Afghanistan tujya muri Pakistan aho abategetsi muri icyo gihugu bavuze ko abantu 74 bapfuye kandi ko abandi 40 bakomeretse ubwo gari ya moshi itwara abagenzi yafatwaga n'inkongi y'umuriro. Ni impanuka yabereye hafi y'umujyi wa Rahimiyar Khan mu ntara ya Punjab iri mu burasirazuba bw'igihugu. Iyo gari ya moshi yariturutse mu mujyi wa Karachi mu majyepfo y'igihugu yerekeza Rawalpindi. Amashusho yerekanywe kuri televiziyo yagaragaje imyotsi iva muri gari ya moshi izamuka mu kirere. Abategetsi bavuze ko habenshi mu bahasize ubuzima bapfuye basimbuka bava muri gari ya moshi yarimo kugenda bagerageza guhunga iyo karuveri. Minisitiri ufite ibijyana na gari ya moshi mu nshingano ze Sheikh Rashid Ahmed nyuma yo kugera ahabera impanuka yabwiye abanyamakuru ko yatewe iyo mpanuka yatewe n'amaziko abiri ya gaze abagenzi bakoresheje bategura ifunguro ryabo rya mu gitondo. Ayo maziko hakoresha gaze yaciwe muri gari ya moshi za Pakistani ariko amabwiriza ni gake yubahirizwa n'abagenzi baba buzuye muri gari ya moshi. Minisitiri w'intebe wa Pakistani Imran Khan yavuze ko ababajwe cyane n'ayo makuba. Yabyanditse ku rubuga rwa Twitter avuga ko yifatanije mu kababaro n'imiryango yabuze abayo. Yavuze kandi ko asabira abakomeretse kugira ngo bazakire vuba. Khan yavuze ko ategetse ko hahita hakorwa iperereza kuri iyo mpanuka.
Ibibazo bya politiki byatewe n'impaka ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwa gatanu bikomeje kuba urusobe muri Malawi. Perezida Peter Mutharika yemeye gushyikirana n'abo batavuga rumwe ariko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi aravuga ko umukuru w'igihugu yagiyeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko bityo akaba atemewe, barasaba ko yakwegura. Ibibazo bya politiki byatangiye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, abayobozi b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi banga kwemera ibyatangajwe ko Perezida Mutharika atsindiye amatora ya manda ya kabiri. Kuva icyo gihe ihuriro ry'abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ryatangaje yuko ritangije imyigaragambyo risaba Jane Ansa ukuriye akanama gashinzwe amatora muri Malawi kwegura. Iryo huriro rimushinja kuba yarayoboye amatora nabi ariko we akabihakana.
Farumasi icuruza imiti ku rwego mpuzamahanga kuri uyu wa kane yagabanyije igiciro cy'umuti w'indwara y'igituntu mu rugamba rwo guhangana n'iyo ndwara yandura kandi yica. Isosiyete y'imiti Sanofi yagabanyije igiciro cy'umuti wa rifapantine aho bibiri bya gatatu. Ibyo bibaye nyuma y'uko umuryango w'abibumbye watangiye umugambi wo kurwanya igituntu cyahitanye abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 500 mu mwaka ushize. Muri uwo mwaka kandi abantu 10,000 banduye igituntu. Ibiciro bito by'uwo muti bizahabwa ibihugu 100 bikenye kurusha ibindi ku isi. murumva radio ijwi ry'America i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yaramwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi metero 19 na metero 22 mudusanga ariko no kuvuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com.
Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi ahavugwa inkuru y'umugore wishwe arashwe mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura. Umuyobozi wa zone Kanyosha yabereye mu bwo bwicanyi aravuga ko hatangiye iperereza kuri ubwo bwicanyi nyine. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abakunzi baryo, twasomewe n'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Igihe cy'isaha imwe y'ijoro irenga niho urugo rwo muri quartier Musama ya kabiri muri zone ya Kanyosha ya komine muha mu manuko b'igisagara cha Bujumbura kwategwa n'umuntu witwaje inkoho. Uwo yahise arasa mu mutwe umukenyezi azuka izina rya Evangeline n'amahoro aca yitaba Imana ubwo nyene. Vyemezwa n'uno mwigeme yarahabereye ubwo bwicanyi, yemeza ko n'umwana w'uwo yagandaguwe yakomeretse.
Kuno vyakenze twari twicaye muri saro twese aca haraza abantu hatanguye haza umuntu umwe nta no kudodora yashitse ashika arasa. Yabo mu mama yari haraza umwana kandi nari nicaye impande yiwe ashashika arasa hanyuma naho aca agenda. Gusa umwana yari impande yacu yarakomeretse, rusoro rwaramwinjiyemo mu kuboko ari kwa muganga. Gusa umukozi yahora akora niwe bo bari bafitaniye ibifu kubera umukozi yaratorotse aragenda nta n'umwe yasezeye agiye asiga natwibye.
Mu gitondo cy'uno wa kane abamenyeshamakuru bishikiye aharaye habereye ubwo bwicanyi basanze ababanyi batagerayo bacira nayo bamira. Uno mukenyezi avuga ko yaguye mu gahundwe yumvise ko umubanyi wiwe yishwe.
Hari masasa moya umburusoro ruravuze ruvuze ntitwamenye icyo ari byo. Hama haheza akanya gatoyi twumva hatsinde zishika zibiri tuje kuraba twumva abantu bakoma induru ku muwanga induru ngaha tuje kuraba caduhura n'abapolisi. Mugi nyuma yaho twagiye twumva ngo umumama baramwishe.
Abanywanyi b'umuhisi Evangeline ntibazi gushika ubu igituma yaraye yatswe ubuzima. Bavuga ko bari bamenyereye ko abicwa muri ubwo buryo ari abanyapolitiki, bakavuga ko uno muhisi ata politiki yarimwo.
Yari umumama ameze neza nta kintu na kimwe ntiyari bwigere ashobana n'umuntu n'umwe.
Hariho n'abantu babana batamuzi kuko nta marigara yajamwo ntiyasohoka hanze. Ni mama w'umunyamahoro ameze neza cyane, nta muntu n'umwe amuzi nabi n'umuntu wese catangara. Twese turiko turayana n'ikintu na kimwe twasana mugabo tubabaje n'amahoro yiwe yarapfise mu mutima. Nta muntu yavuga nabi, nta muntu batukana, nta n'ikintu na kimwe n'ukuri.
Twatwanye imyaka myinshi mugabo nta kibi tumuziko. Yari umuntu w'amahoro kwayaga neza natwe bikorera dutangaza ofete. Icyo nayenze ni uko yari umukirisu gusa by'imigambo nabyo nari bwamubonemo. Tubasabaye ko bakora akazi nk'uko bamwe babikoze hanyuma ukuri kukaja ahabona uwagizwa n'icaha agahanwa bisunze amategeko.
Nta muntu n'umwe aratahura ikintu nkicyo, ahubwo twese nibyo tukiriho turabazanya turira tuvuga ati mbe mama gift ukuntu tumuzi aziziki ntacyo twumva n'ubu nicyo tutarasobanukirwa. Brem nta bintu bya politiki ajyamwe n'ukuri genda muzi nta bintu ajyamwe nta mugambwe n'umwarimu nta n'ibintu n'ibyo ajamo tohoza bakamenya nyine abakoze iryo barama akahanwa.
Urongoye zone Kanyosha avuga ko zone arongoye yari itekanye, aremeza ubwicanyi bwarayi bubereye muri zone arongoye. Jean Pierre Niyonkuru akavuga ko amatohoza yatanguye kugira hamenyekane ico ubwo bwicanyi bwavuye ko co kimwe n'uwabukoze. Ayo matohoza aza yatanguye ku rubuga rwa Twitter rw'umushikiranganji w'umutekano icegera c'ubugira ubwo bushikiranganji muyize nkuru nziza yamenyeshije kuri uno wa kane k'umuntu wa mbere aza yatanguye kubazwa ku mvuzo z'amatohoza. Uwo nawe ni Gilbert Havyarimana, umugabo w'uwo mukenyezi yaraye azimanganirijwe ubuzima. Ubwo bwicanyi bwaraye bubaye mu bubanuko bw'umujyi wa Bujumbura inyuma y'iminsi itandatu umukuru wa zone Muyira yo mu ntara ya Bujumbura arashwe n'abantu bataramenyekana. Inyuma yo gukomereka cyane Gedeo Mpitabavuma akabagwariye muri imwe mu bitaro byo mu gisagara cya Bujumbura.
Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'America kuri Kigali mu Rwanda, arakoze kudusomera inkuru ya Radio Ijwi ry'America ibagezeho ifatanije yabateguriye ifatanije n'abakunzi bayo bari mu gihugu cy'u Burundi. Tukiri ku Burundi rero, intumwa ya ONU ku kibazo cy'impagarara za politiki mu gihugu yeguye kuri uyu wa gatatu tariki 30 z'ukwezi kwa 10 2019. Michel Kafando wahoze ayobora Burkina Faso yabwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ko ababajwe n'uko yeguye atararangiza igikorwa cyo gufasha guhuza abarebwa n'icyo kibazo bose mu Burundi akurikije akurikirero umuhuza Benjamin Mukapa nawe uheruka kwegura basize igikorwa kigeze he bageze kuki mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yakurikiye ibyo biganiro kuva bitangiye
Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku kibazo cy'amatati y'u Burundi yagenywe mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ONU yashimye Michel Kafando kuko yari yabaye perezida wa leta mfata kibanza mu gihugu cya Burkina Faso agasubiza ubutegetsi ku neza atamarasa asesetse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igikorwa nyamukuru yahawe kwari ukuba ijisho rya ONU mu gufasha abahuza b'akarere ka Afurika y'ubuseruko mu gutunganya ibiganiro bihuza impande zose zegwa n'amatati ya politike mu Burundi yamara kuri uyu wa gatatu yatangarije akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku ico gikorwa kitamworoheye ndetse ko camutaye kuwa amazi ahitamwo gukura karenge ijwi rya Michel Kafando turikesha ibiro byo kumenyesha amakuru bya ONU
Ayant accompli sa dernière démarche, le temps est venu pour moi de conclure ma mission d'envoyé spécial au Burundi.
Atimaze kugira utwigoro twa nyuma, igihe canje kirageze ko mpagarikira ngaye igikorwa cyo kuba intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi. Mu by'ukuri, guhera mu kwezi kw'indwi guheze, nari namaze kubwira umunyamabanga wa ONU ko nshaka kugenda. Ariko umubonano wampuje n'umuhuza mu kwezi k'umunani guheze, watumye mfata ingingo ya nyuma. Ubu ndakuye mwakarenge ndemeza ko nawe tutatsinze urugamba rwo gushiraho ibiganiro mu Burundi uruhara rwawo ni ntirusuzuguritse twaratumye mu karere babona ko amahoro mu Burundi ari kimwe mu byotuma karere kose gatekana
stabilité au Burundi est un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région
kuva genywe Kafando yihutiye kuja i Bujumbura guhura n'abategetsi batandukanye harimo n'umukuru w'igihugu yakiranye ugweze leta imwemerera ko izo kwitaba ibiganiro bukeye kabiri yahuye akatari gake n'umuhuza mukuru perezida w'Ubuganda Yoweri Museveni hamwe n'umwunganizi wiwe Benjamin Mukapa yahuze atwara igihugu cya Tanzania ari nawe yakurikiranye hagufi ibiganiro Kafando yaranabonanye n'abatavuga rumwe na leta ku ruhande rwabo ari kumwe n'umuhuza batumye ko ibiganiro bihuza Abarundi yarusha muri Tanzania mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cari igice ca kane mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani naho nyene hatumye ko ikindi gice ca gatanu c'ibiganiro leta n'umugambwe uri ku butegetsi ntibitaje naho bari bemereye Kafando ko bazokwitaba Kafando yavugiye mu nama ya ONU ko leta y'u Burundi iriko irakwega amaguru kwidashaka kwicarana n'abatavuga rumwe nayo kandi ko ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu uriguma ryunyuka aho niho haciye havuka agashavu ku Burundi abategetsi bamwagirije ko akorana n'abatavuga rumwe na leta abansi b'igihugu abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe nabo leta yita abakoroni leta icisaba ko yosubirizwa uko gusiba kwa leta n'umugambi uri ku butegetsi inshuro zitatu kuri zitanu batumye ko n'umuhuza na ONU mu biganiro kwatumye umuhuza Benjamin Mukapa nawe nyene atanga imihoho uko niko yabivuze mu gice cya nyuma cy'ibiganiro inguru doto
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfite kugira n'imibi uri burindonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora yamara nabo barambwira batihangana utume ko ikindi gice kizobe icya nyuma ariko kizobe kirimo impande zose
but they said not yet have another final consultative
Inyuma y'itanga imihoho rya Mukapa abanyepolitike b'Abarundi bari bitavye igice ca nyuma c'ibiganiro yarusha bemeje ko nabo ni inaniwe kuko intumwa yayo Michel Kafando atashoboye kugondoza leta ngo yitabe bavuye aho basavye ko boronswa abandi bahuza Michel Kafando yabiye ONU ko we n'abahuza bababajwe nuko bari bahanuye leta kubangira ku matora y'ibyirizwa shingiro ndetse n'itegurwa ry'amatora yo mu mwaka uza kugira ngo abanyepolitike babanze bayumvikane ko yamara leta ikarenga kuri izo mpanuro. Kafando yavuze kandi ko we n'abahuza bagerageje kurondera icyatumye leta ititaba ibiganiro. Perezida Petero Nkurunziza yabahereye inyishu mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru mu ntango z'umwaka uheze.
Icyegeranyo ngo cyavuye mu biganiro abari hagati mu gihugu atagiyemo yari bitego n'uruyeri rwatezwe Imani na kinga.
Inyuma yo gutanga imihoho kuri uyu wa gatatu kwa Kafando, Albert Shingiro aserukira Uburundi ku cicaro ca ONU i New York yavuze ko Uburundi bwabimenyeshejwe. Abaye intumwa ya ONU igira gatano mu myaka 10 iheze yanswe n'u Burundi gushika aho batanga imihoho. Imbere yiwe hari Jamal Benomar, Saidi Jeanette na Abdullah Batli. Je Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Reka noneho tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihugu ivuga ko izatanga inkingo 2,200 za Ebola mbere yuko uyu mwaka urangira. Ivuga ko igitegereje ko Republika ya Demokarasi ya Kongo ibona inkingo kuzitanga bigakorerwa rimwe. Claude Ganza Munyamagana aratuha inkuru irambuye.
Twasabye inkingo zigera ku 2,200 kandi turizera yuko itazagera mu mpera z'ukwezi gutaha izo nkingo zose zitageze mu gihugu no hakurya mu gihugu cy'abaturanyi ariko bimeze.
Uyu mwumva ni Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Diane Gashumba nyuma y'inama yabereye mu muhezo yamuhuje n'abayobozi b'uturere tw'intara y'Iburengerazuba, abayobozi b'ibitaro, amavuriro, abajyanama b'ubuzima n'izindi nzego zihuriza hamwe imbaraga mu gukumira ko Ebola yabona icyuho ica muri kontinenti y'u Rwanda. Minisitiri w'Ubuzima Dr Diane Gashumba yavuze ko kugeza ubu mu gihugu hamaze kugira inkingo nshya za Ebola 2,200 ariko ko hateganywa zigera ku 2,200. Inkingo nshya zizaba zigeragezwa mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizahabwa inkingo 2,500.
Turimo gukorana n'igihugu cy'abaturanyi kugira ngo tugire inkingo umubare ukwiye twifuza mu bihugu byombi kugira ngo dutangirire rimwe, ariko nanone twabanje kwigisha abaturage bacu kugira ngo bumve ko urukingo ntabwo ari cyo gisubizo. Urukingo rugomba kuza rwunganira izindi ngamba, ariko narwo ni amahirwe kuba turufite mu gihugu cyacu, ariko turacyaganira n'abaturanyi bacu kugira ngo dutangire twumva twiteguye bihagije. Abaturage babyumvise, abayobozi b'inzego z'ibanze babyumvise, amavuriro azakingira yiteguye, dufite n'umubare w'inkingo zihagije.
Minisitiri Gashumba anashimye inzego zose zakoze uko zishoboye mu gukumira Ebola magingo ikaba itaragaragara ku butaka bw'u Rwanda, nubwo anashimangira ko hatagomba kubaho kwirara.
Ku mipaka y'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uturere two mu majyaruguru, ni uturere two gushimira cyane. Ari abaturage, ari abayobozi bose turabashima kuko imbaraga mushyiramo amanywa n'ijoro, abajyanama b'ubuzima, abayobozi b'ibitaro, inzego z'umutekano, abayobozi b'ibigo nderabuzima, imbaraga mushyiramo zatanze umusaruro. Ikintu cyo gushimira ariko nta kwirara. Nta kwirara nubwo icyorezo kirimo kigenda kigabanuka mu buryo bugaragara, abaturanyi nabo bashyizemo imbaraga zishimwa.
Iyi nama yabanjirijwe n'indi yahuje ba Minisitiri w'Ubuzima Dr Diane Gashumba ku ruhande rw'u Rwanda na Eteni Longondo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Guverineri w'Intara y'Iburengerazuba kimwe n'inzego z'u Rwanda zishinzwe umutekano. Amakuru hadijwe rya Amerika yahawe n'umwe mu bari muri iyi nama utifuje ko dutangaza amazina ye, nuko mu byaganiriweho harimo kongera kunoza no guhuza ibikorwa byo kugenzura bambukira umunsi ku wundi ku mipaka ihuza ibihugu byombi, gushyira ku murongo abantu cyangwa amatsinda y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi, hakamenyekana imibare yabo ihamye, bikazakurikirwa no kubakingira. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko uretse inkingo 2,200 zimaze kugera mu Rwanda, hari izindi zizinjira mu gihugu mu cyumweru gitaha, kandi kuko ukwezi kwa 11 kuzarangira inkingo 2,200 zose zamaze kugera mu gihugu. Ibirimo gukorwa ku ruhande rw'u Rwanda bibanziriza itangwa ry'izi nkingo bigomba kuba bikorwa no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko impande zombi zaraye zibyumvikanye. Ku ruhande rw'u Rwanda, Projet San Francisco isanzwe ikora ubushakashatsi ku ndwara z'ibyorezo n'izashyira mu bikorwa itangwa ry'izi nkingo mu gihugu hose. Minisiteri y'Ubuzima ikavuga ko izakurikiranira hafi inkurikizi z'izi nkingo mu gihe hagira abo zigwa nabi. Kugeza ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntirabona inkingo, bikaba imwe mu mpamvu zituma u Rwanda narwo rudahita rutangira gutanga izihari. Muri rusange Ebola iragenda igabanya umurindi ugereranyije n'umuvuduko yatangiranye, nubwo abayandura bakomeje kugenda biyongera. Abantu 3,552 nibo bimaze kwemezwa neza ko banduye Ebola kuva yadutse mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iya Ituri mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Imaze guhitana 2,065, naho abandi 117 bikekwa ko ariyo bazize, mu gihe abayikize bamaze kuba 1,048 nk'uko tubikesha Minisiteri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakora mu nzego z'ubuzima banduriye Ebola mu bikorwa byo kuyirwanya bose hamwe ni 161 bangana na 5% by'imbumbe yabo byemejwe nabo bikekwa ko banduye Ebola kuva yaduka, ni mu gihe abaganga hamwe nabo bafasha mu guhangana na Ebola bamaze guhitanwa na yari 41. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana. Nyuma y'amakuru yerekeye ubuzima tugenoneho kwikoranabuhanga, urubuga rwa Facebook ruratangaza ko rwasibye ibigo bitatu by'inkuta nkoranyambaga zifitanye isano n'Uburusiya kubera ko zari zigambiriye gukwirakwiza impuha mu bihugu umunani byo muri Afrika. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Salem Salomon yasemuwe na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza.
Nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'itsinda rya Facebook rishinzwe umutekano kuri za murandasi Nathaniel Gleicher, inkuta zigera kuri 200 zasibwe zabaga zubakiwe mu Burusiya ariko zigatunga uruhembe ku bihugu bya Madagascar, Central Africa, Mozambique, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Cote d'Ivoire, Cameroun, Sudan na Libya. Izo nkuta nkoranyambaga zose hamwe zari zimaze kugira abantu bazikurikira bagera kuri miliyoni. Nubwo abari nyuma y'ibyo biguri bagerageje kwiyoberanya, Nathaniel Gleicher yatangaje ko iperereza bakoze ryasanze ibyo biguri bifitanye isano na Yevgeny Prigozhin, Umurusiya ukorana bya hafi na Perezida Putin, umukungu w'umuherwe ushakishwa n'ubucamanza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare yaba yaragize mu butasi bwakozwe mu gihe cy'amatora yo muri 2016 muri Amerika. Kugira ngo bimenyekane, Facebook yakoranye n'abashakashatsi kuri murandasi wo muri kaminuza ya Stanford. Shelby Grossman wanditse icyegeranyo ku bikorwa by'Uburusiya muri Afurika bwifashishije internet, yavuze ko ibiguri bifitanye isano na Yevgeny bikoresha cyane imbuga nkoranyambaga mu bihugu byinshi bya Afurika kurusha uko byari bizwi. Avuga ko bifashisha kwamamaza kuri Facebook, bakaba bafashwe bamaze gukoresha amadolari 77. Yakomeza avuga ko bigaragaza zako ibyo bikorwa nabyo bifitanye isano n'ubucuruzi Uburusiya bukorera muri Afurika. Muti bigenda gute rero, hari aho Uburusiya bwakoresheje abanyamakuru mu bihugu bakoreramo kugira ngo bakwirakwiza ubutumwa bashaka gutambutsa, ariko Facebook ntiyatangaje amazina cyangwa se ibigo byakuranye n'Uburusiya. Umushakashatsi Grossman avuga ko ibishyirwa kuri izo mbuga bigenda bitandukana bitewe n'igihugu, akenshi usanga bigamije gushyigikira amashyaka ari ku butegetsi maze bikanenga impirimbanyi za demokarasi n'andi matsinda atavuga rumwe n'ubutegetsi. Reka mbahe ingero, nko muri Mozambique mbere y'amatora izo mbuga zashyigikiye ishyaka Frelimo rimaze igihe ku butegetsi, naho muri Sudani urubuga rwa Facebook rwabanje gushyigikira Omar al-Bashir ariko amaze kuva ku butegetsi rwashyigikiye inama nkuru y'inzibacyuho y'abasirikare. Muri Libya imbuga za Facebook zashyigikiye General Khalifa Haftar nuwo bashobora kuzahangana Saif al-Islam. Umushakashatsi Grossman aravuga ati muri Libya iby'imbuga zandikaga byabaga bishimishije, ati ukuntu byerekanaga ko ibihe byari byiza mu gihe cya Muammar Gaddafi, hagakurikiraho inyandiko zishyigikira umuhungu we. Ikindi yongeraho nuko nyinshi muri izo mbuga za Facebook zabaga zifitanye isano n'ibikorwa by'ikigo Wagner Group, ikigo cya Yevgeny gikora ibya gisirikare cyohereza abacanshuro mu bihugu byinshi bya Afurika. Wagner Group itanga imyitozo kandi kagurisha imbunda muri Libya, Mozambique, Central Africa n'ahandi kugeza magingwa ya Yevgeny Prigozhin. Ntacyo aratangaza ku birego Facebook yamugeretseho nubwo atahwemye kuvuga ko nta kosa afite. Umushakashatsi Cameron Hudson wo muri Africa Center ya Atlantic Council yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Uburusiya budatinya gukorana n'ibihugu abandi batatu inyuka, ati burakorana n'abategetsi bashaka kubugumaho bakoresheje uburyo bunyuranije n'itegeko nshinga, ati burakorana na za Leta ziyowe n'abasirikare ibihugu by'Uburayi bidashobora kwegera, ati kandi Uburusiya ukabona ariho bushaka kuzakura amahaho. Nibutse ko mu cyumweru gishize Facebook yari yasibye ikiguri cy'inkuta 50 za Instagram zubatswe n'ikigo cy'Uburusiya gikora ubushakashatsi kuri za murandasi, gikekwaho kuba cyarivanze mu matora yo muri 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iyi nkuru rero niyo dusorejeho amakuru yacu twe twabateguriye kuri iyi saha, tukaba turashimira cyane kwa mwateze amatwi. Guhanga w'ibyuma mwari kumwe na engineer Peter Handry, yarafatanije na Fatuma Karara Alimas. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, babafashije gukurikira ibiganiro bakabagezaho n'amakuru. Ninge Eugenia Mukankusi
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.